Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunze muteza amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri sya gatano muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kwashikiza makuru twafitiye muri kano kanya. Zimwe mu ngingo nkurunguru ziyagize Unani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye ububasha iyansa mu mfunyapfunyo rwatanguye isekeza ryo gusaba kwa mareta abuza abajeje umutekano kurasa mu kirere mu minsi mikuru iheze umwaka.
Ugasanga nk'ubu hari umuntu ko rusasa rukomerekeje, ugasanga hari umuntu ko rusasa ruhitanya gapfa, kandi ntituzogende twaramenye ngo ninde yamukomerekeje cyane ninde yamwishe.
Uni Jean-Claude Sinzinkayo arongoye ishyirahamwe ni RPD rirwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini avuga igituma iryo sekeza ryatanguye. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abanyarwanda zirenga igihumbi zatahukanywe zivanwa mu kambi ya gisirikare ya Nyamunini iri muri Kivu y'Epfo. Ni mukanye sase mu hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze impunzi z'abanyarwanda barenga igihumbi kuno wa gatandatu batahukanywe mu Rwanda bavanywe mu ikambi ya gisirikare ya Nyamunyinyi iri muri Kivu y'Epfo muri Kongo, aho bari bamaze amezi hafi abiri. Abo baje bakurikira bagera kuri 291 nabo baheruka gutahukanwa mu Rwanda kwa mbere w'inondwi turiko turasozera bavanywe muri iyo kambi nyene ya Nyamunyinyi iri muri territoire ya Kabare. Kumurongo wa telefone ndi kumwe numenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yadukurikiraniye ivyiryo tahuka. Temistocle, amahoro.
Amahoro Diane.
Izo mpunzi zambukiye hehe zitahukanwa mu Rwanda?
Bataha bacyurwa bambukiye ku mupaka wa Rusizi ya mbere, umupaka uhuza u Rwanda ku ruhande rw'akarere ka Rusizi ndetse na Kongo ku ruhande rw'umujyi wa Bukavu. Niho bambukiye rero kuri uwo mupaka wa Rusizi ya mbere bataha.
Bahashitse mu masangapi? Baje mu bwahe buryo? Ku mupaka zari zifashe gute igihe bahashika?
Kuva mu masaha ya kare mu gitondo mu masaha moya nibwo abambere muri izi mpunzi batangiye kwambutswa. Bazanwaga n'amakamyo y'igisirikare cya Kongo FRDC akabageza n'ubundi ku mupaka ariko ku ruhande rwa Kongo. Aha bakaba bahasangaga imodoka nini zo mu bwoko bwa kwasiteri zivuye mu Rwanda zibategereje. Aho rero binjizwagamo bakabona kwambuka bajyanwa mu Rwanda. Mu gihe rero izindi mpunzi, mu gihe zino mpunzi zambukaga, wabonaga ko urujya n'uruza rwahagaze nko ku ruhande rwa Kongo, ho abaturage basanzwe bashakaga kwambuka bajya mu Rwanda babanje guhagarikwa amasaha make kugira ngo izi mpunzi zibone zitambuke.
Hanyuma none ubu tuvugana bari hehe?
Abo bambutse batwawe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri muri aka karere ka Rusizi. Niho bagiye kwakirirwa bakaba ariho bari ubwo mu gihe bategereje kuba bacyurwa aho baturuka mu turere twabo baturukamo.
Igihe wababona bagishika mu maso bari bameze gute? Hanyuma wabona basa nk'abahimba wabaryohewe? Iby'amagara yabo byo byari byifashe gute?
Icyo nabwira abakurikije ijwi rya Amerika nuko bitandukanye n'abaherukaga gucyurwa ku wa mbere w'iki cyumweru turimo. Abazi uyu munsi bari biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'abana, mu gihe abo ku wa mbere wabonaga ko ari ab'igitsina gabo. Ku bijyanye rero nuko bari bameze, wabonaga ko ari abantu bananiwe urebye ku mubiri, ndetse ukabona ko ari abantu basa n'abafite impungenge, ariko ukabona ko intege zari nkeya. Igisirikare, abasirikare ba Kongo n'abandi bakozi bari baraho ku mupaka nibo babafashaga mu kumanuka muri ayo makamyo, hanyuma bakaberekeza muri ayo mamodoka ya kwasiteri yaturutse mu Rwanda yarabategereje. Yabonaga rero ko ari abantu bananiwe bafite intege nkeya.
Hari abo vyoba vyashobotse kuvugisha muri bo? Gatemistoke,
Liane uretse no kubavugisha byo byonyine no gufata ifoto nk'itangazamakuru wabonaga ko ari ibintu bibujijwe hari kijyanye ubona ko ari igitsure gikomeye cyane ni ibintu byakozwe mu buryo ubona ko itangazamakuru risa n'irihenze ku bw'ibyo rero ku mupaka ntibyadushobokeye ko tugira abo tuvugisha biba ngombwa ko tujya ku nkambi ya Nyarushishi abakozi b'iyo nkambi twahasanze batubwiye ko tudashobora kwemererwa kubavugisha ko hataragera ko bavugana n'itangazamakuru ubwo rero batubwiye ko abayobozi bagomba guturuka i Kigali aribo bashobora gutanga uburenganzira kugira ngo dushobore kuba twavugisha izo mpunzi
abo bayobozi bahavuye i Kigali bahavuye baza nimba baje bakubwiye iki uruhande rwogo rw'ubutegetsi rwaho bashikiye bwa gutangarije iki
kugeza ubu nakomeje kugerageza kuvugana nabo ariko na n'ubu ntabwo birankundira na cyane ko ku nkambi ho ntabwo byari byemewe kuri iyo nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi ntibyari byemewe no kurenga irembo ryinjiramo ngo ube wakwinjiramo icyo nabashije kumenya ni uko umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare yari yahageze hano ku nkambi ariko nagerageje kumuvugisha ngerageza no ku murongo wa telefone ariko ambwira ko bagihuze ko ashobora kumvugisha mu nyuma kugeza na n'ubu rero nta muyobozi n'umwe nari nashobora kuvugana nawe ku bijyanye n'izi mpunzi zatahuje
urakoze Temistocle Mutijima ubandanye ukurikirana iyo nkuru habe jo canke kuwa mbere ukagira gishasha umenye dutangarize abakunzi b'ijuru rya Amerika bamenye aho iyo dosigeze
ndabashimiye cyane Diane kandi nshimiye n'abakurikiye ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rero mukomeje kumva mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya urunani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye ububasha iyanse mu mfunyapfunyo rwaje gusaba ko ku minsi mikuru iheze umwaka abasirikare n'abapolisi batorasa hejuru umuntu mbere yo gusozera umwaka w'2019 iyo nkuru
kenshi na kenshi kuri bonane saa sita z'ijoro mu bihugu bitandukanye inzego z'umutekano zirarasa hejuru ibisasu kuga ubuheze mwisekeza ryatangujwe n'urunani mpuzamakungu rwishinze kugwanya ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha International Action Network on Small Arms iyansa mu mfonyafunyo y'icongereza ruhamagarira amaleta n'ibihugu gutegeka inzego z'umutekano kugira ku minsi mikuru iheze umwaka nka bonane izo nzego ntizizogaragaza umunezero gutyo Jean-Claude Sinzinkayo atwara ishyirahamwe MIRPD rigwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini rikorana n'ubwo runani iyansa avuga ko uretse ko iyo ngendo yo kurasa hejuru ibangamira ubuzima bw'abasivile ko kenshi hari n'abantu bahasiga ubuzima muri ako karere k'ibiyaga binini iryo sekeza ryatangurijwe i Kampala mu Buganda
uhereye ku basirikare abapolisi abase n'abanyagihugu basanzwe tubasaba ko bohagarika ivyo kurasa canke guturitsa ibigwanisho bavyita kwinezereza kuko mu vyukuri iyo nkawe umubanda n'umuntu akabatunze iyo nkoho hama hagira ko aja kwigina uwo munsi mukuru akarasa ntaba yakubwiye ati mpava ndasa isahiye hanyuma rero wewe ni ngombwa umutima urasimba abana baga umutima ugasimba kandi noneho musanzwe mubizi yuko ivyo birwanisho baba ariko bararasa vyonone vyononekara hanyuma kandi amasasu y'ivyigenze cyangwa twakwita bare peridi mu Gifaransa ugasanga nk'ubu hari umuntu ugo rusasu rukomerekeje ugasanga hari umuntu ugo rusasu ruhitanya agapfa kandi ntituzogende twaramenye ngo ninde yamukomerekeje cyangwa ninde yamwishe binezereze mu mutima ari ufite agacupa kanwe ari wifuza kujya gusenga agende gusenga ari ushaka kuganira na mugenzi we baganire na mugenzi we atamituragaro y'ibigwanisho turiko turumva ngo bavyite ngo nukwinezereza kuko inkoho ntigere inezereza umuntu na rimwe mu buzima
abo bagwanya ikwirakwizwa n'ikoreshwa nabi ry'ibigwanisho bicira umuriro bafise amakenga ko muri iyo minsi mikuru hashobora no kuba abagizi ba nabi bikika mu kiza bagahungabanya umutekano
uravye nk'ano mu karere k'ibiyaga binini hari n'abikika mu kiza muri iyo minsi mikuru bakarasa bo bafitanye ingorane bitwaje ngo bariko baraserebra aho usanga muri iyo minsi mikuru nyene muri utu tugwitugwi tw'abagizi ba nabi hari abafata abantu baba barategekanije kuzorasa muri iyo minsi mikuru ngo nabo bariko baragira iminsi mikuru mucamwumva ko ivyo bintu ari akaga tawo bishyigikira tutibagiye abanyamahanga bava mu bihugu bya Burayi bya Amerika baba baje kuruhukira ino hama rero bakaza mu mituragaro y'inkoho ngo ni by'abantu bari ko ari igihe umunezero mucha mumva yuko tuba twononye umunezero wabo banyamahanga bazanye amafaranga yabo y'agaciro hama bakaza mu inkoho ziko zavuga
namubajije nimba hari cinzere bafise kwa kamo kabo kazokwitabwa
akamo kacu kazokumvirwa dufise ibimenyetso ubwa mbere ngira ngo muribuka ko mu kwezi kw'icyenda twateye akamama leta tuti nyabona nyabona turasaba yuko mwogerageza mukorohereza abantu kugira ngo bamenye ko ibigwanisho bitegezwa kuva mu bantu nk'ubu twaramaze kubona ko ibihugu bimwe bimwe byatangwe kwitaba ako kamo aha twovuga nk'uBurundi bwarashizeho ikigongwe cy'amezi atatu n'ibindi bihugu turumva yuko hari ibimenyetso by'uko bari kwarondera ingene botanga ikigongwe nkamwe n'icyo rero n'ubu twizigiye yuko ubutumwa bwacu buzoshika kure hanyuma bugahindura benshi baba bo bakoresheje ibigwanisho ndetse hakabaho n'ingingo z'amareta zidasanzwe zihagarika ivyo byo kurasa mu minsi mikuru nico gituma rero twibaza ko muri aka karere k'ibiyaga bigari hoho ata muntu n'umuhereye ku musirikare umupolisi eka n'abari mu nzego zishinzwe igendereza cyangwa iperereza bakwiye kuzorasa muri iyi minsi mikuru
ubwo runani yansa rukorera mu bihugu ijana na mirongo ibiri byo ku isi harimo ibyo muri Amerika muri Afrika Iburaya no muri Aziya rikorana n'igisata cya ONU kijejwe amahoro n'umutekano Pierre Claver Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakoze inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kumva kuri wezi tatu akaburungu byacu vewa akaburungu com ku munsi wa gatanu icegera c'umunyamabanga wa Departement ya Amerika ajejwe umugabane wa Afrika ariwe Tibor Nagy yarabonanye na ambasaderi mushasha serukira Burundi ahi Washington DC ni Godon Sindayigaya mu nama yabereye mu bushikiranganje bwa Amerika bujeje imigenderanire n'ayandi makungu inyuma y'iyo nama mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na ambasaderi Godon Sindayigaya aramubwira ivyo bayatse
nta misi myinshi iheze nshitse ngaha hanyuma rero icegera cy'umusekretari d'etat Tibor Nagy bwari ubwa mbere tubonana ahanini rero kwari ukugenda ngo tubonane tuvugane tumenyane mukaba murazi yuko nka kujya kwacu mu Kirundi y'umuntu abonanye n'umuntu baravugana amakuru najewe twese turavugana rero ambaza ibyerekeye Burundi nuko imigambi turavuganye by'akarere ahanini rero n'ibyo ibikoko twavuganye
kuri ibyo bibazo nyine byerekeye Burundi mwavuganye iki byerekeye umutekano turazi ko mu minsi iheze perezidansi ya Amerika yongereje ikiringo cy'umwaka ingingo ikazijanye n'umutekano mu Burundi ingingo zo mu bihe bigoye igihugu ingingo zituma abanyamerika batizigenzera mu Burundi ku icyo kibazo cy'umutekano mu Burundi mwaka kivuze ko
imbere y'uko nishobora ku icyo kibazo mbere kuko sinacyo twahereye ko yatanguye gushima ahanini ingene u Burundi bwitanga kuvyerekeye umutekano w'akarere ashima avuga ati turazi yuko mukuri ibintu byiza muri AMISOM ati kandi murakura ibintu byiza cyane kuvyerekeye guteza imbere amagara y'abantu mu bintu byo kurwanya sida kuri cyo rwo rubajije uti kereke umutekano twavuye neza yuko kandi ndamubwira yuko Burundi bw'uno munsi mu 2019 tuko tubaheza atari Burundi bwo muri 2015 kuko nkuko mubizi ibyo mwisi bihano canke kujya kuntu babona Burundi kiya gihe ari navyo banditse namubwiye nti ibyo sije twabandanya dukorera ko kuko ibintu byahindutse ni byinshi icyo twacumbikanye ko mbere aranambwira ati yuko afise umugambi wo kuzatemberera muri Afrika akadocero aboneraho ngira ngo no gushika iwacu Burundi akavuga ngo nawe nyene atyibonere
tukwiye kuri ico kibazo cy'umutekano mwavuze kandi ko mwavuganye nziye ke ntara urundi mu misi ize eka nyuma yaho bere gitero mu kwezi kwa 10 tariki 16 tariki 17 urundi bwareze u Rwanda ko abasirikare barwo bateye urundi ico kibazo ari cyo mwakivuze ko
ico kibazo ntitwari kukireka kuko yarasanzwe akizi kandi ni byiza byango akimenye ni byiza byango abantu bose babimenye kuko uburundi nkuko nawe ndemubwiye twebwe nta muntu numwe dushaka gusotora ari nacyo gituma nk'uburundi na twebwe nitwo kwemera abadusotora yavuze yera ati kumino misi yatinzimeze neza ati Burundi ati Rwanda no Burundi ati Rwanda na Uganda hanyuma nti ikumva rero nti byo bintu ariko bimeze nti kandi ijya ntara namwe byo murayizi nti icundi bwipfuza bwavuze ko bwipfuza nuko umuntu wese afise icyo yofasha agifashe nti kuko agifashe amaga tarenge impombe leta y'urundi yarabuze neza yuko bene bijya bene ijya ngendo ibihugu bibanyi iteza guhagarara kandi twifuza yuko yohagarara
uyu mutetsi yabivuze ko iki
yabuze neza yuko ibyo yarasanzwe abizi yuko kandi bazokora uko bashoboye kugira ngo baterere agacumu kumwe kugira ngo ibintu bisire mu buryo
mu Burundi ariko aritegurwa amatora atekanijwe mu 2022 amakuru atangazwa aravuga ko ubwigenge bw'abanyapolitike budashemeye ari abanywanyi b'umugambwe CNL bandanye gutotezwa nk'uko amakuru atangazwa abivuga hari n'abarundi bavuga ko muri iki gihe hari icuka kibi icyo kibazo cy'amatora atekanijwe mu 2022 mwakivuze kwiki
ivyo byo sudondaguye wewe abibona n'acyo gituma rero najye nta kubyishura kuko sibyo twavuze twavuze gusa yuko ayo matora uburundi bwiyemeje yuko azogenda neza akaba amatora aba ku mugaragaro yuko abantu batari bake bemeye kuzoyajamwo kandi yuko azokugwa abantu bakabona yuko byose byagenze neza uko bari babyiteze namubwiye nti twebwe murazi ku Burundi buzokora amatora bukoresheje amafaranga yabwo tukimugabo imfashanyo bukeneye bwereke ayo matora nayo kureka abarundi bakayakora bakayatunganya neza ata muntu ariko arabavugira mu matwi cyane cyane yavuga ibitari byo tuti iyo niyo mfashanyo twebwe nk'u Burundi twiteze yuko ibihugu dusanzwe ducuditse bisanzwe ari bigenze by'u Burundi niyo ngendo twiteze
muri iki gihe kandi hari amakuru avugwa yerekeye ubwigenge buke mu byerekeye gutangaza amakuru hariho menshi amakuru abiri bafunzwe hariho nk'uko mubizi iradiyo imirongo umurongo wa FM wa iradiyo ijwi rya Amerika bugawe kandi iradiyo BBC ya rugawe ivyo bibazo mwabivuze kwiki
ivyo bibazo ndasubiyemwo uko muriko murabi bimbaza twebwe siko tubivuga urundi murazi yuko ariho murazi yuko hariho n'ikigo CNC kijwe ingene akora iyo rero habaye ingorane CNC rero niyiheza ikajya hamwe nayo maradiyo wavuze BBC wavuga VOA La Voix d'Amérique bene abo rero uwo mwumvikano muke gushika naho bababwira bati ubu rero muzosubira kuza murasamirana ngaha kuri buno butaka bw'u Burundi bigiye mu buryo ibyo nibyo twasanze bene amaradiyo bovugana n'icyo kigo CNC kugira ngo babikure mu nzira. Icyo kintu twakivuze hanyuma twize yuko ari nako bizogenda, kuko nta kundi byogenda, kuko umuntu hagize icyo mupfa ni ngombwa kugira ngo mucumvikane ko imbere yuko imigenderanire isubira kumera nkuko yari imeze n'ubwa mbere.
Umubonano mwagiranye na secretaire d'etat ajejwe intara ya Afurika Thibault Nage ni umubonano ukomeye cyane rwose, kuko hari hari igihe kirekire Uburundi butagira ambasaderi ngaha i Washington. Uwo mubonano ku bwanyu utaruherutse hagati y'umutegetsi asekuri Burundi eka n'umutegetsi akomeye muri Departement ya Leta ya Amerika, mwebwe ku bwanyu mwabakiriye gute?
Nababwiye yuko jya watagihe kinini cyari giheze ngeze ngaha. Nibyo twari twashoboye kuba turabonana mu bindi bihe, ariko ubwari ubwa mbere nsaba umubonano nyazina kugira ngo tubonane nk'uko tubivuga mu Gifaransa de façon officielle. Rero murumva yuko ari ibintu byiza cyane, kuko buga nta cica imigenderanire y'ibihugu canke y'abantu nk'uko tavugana, kuko iyo utavuganye n'umuntu ntweza ngo umenye icyo yumvira, kandi nawe ntamenya icyo nawe yumvira. Ni byiza rero yuko twabonanye, kuko yambariye uko babona ibintu byogenda. Nange namubwira uko Uburundi bwibaza y'ukuntu byogenda, kandi bwipfuza ko ibintu byogenda. Si umubonano umwe uca utuma ibyo byose bijya mu ngiro, mugabo ni intango. Wavuze yuko twatumaze igihe atamu ambasadara ahari, uno munsi rero arahari, kandi icyo gikorwa twagitanguye. Nibaza yuko aricyo tuzoguma ko gushika iyo migenderanire nimba hari akantu katameze neza uno munsi kazohabe tuzogakure isubire kuba nk'uko yari imeze kera, kandi n'ubu si mibi cyane, kuko iyo iba yari mibi ntituba twabonanye.
Godance Sindagaya, ambasaderi aserukira Burundi i Washington muri Leta z'Ubumwe za Amerika, mwakoze ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Nanje ndashimiye n'abari kubatwumviriza bose.
Eka nawe Frederic Nkundikije tugushimire kuri ico kiyago wagiranye na ambasaderi Godance Sindayigaya, niwe aserukira Uburundi aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubandanirize ku kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru.
Muri Somalia abarwanyi
abantu 17 bari mu musirikare
mu Rwanda, naho ubushinjacyaha
umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi,
umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga,
noneho tunyarukiye mu Faransa umunyarwanda Eugene Shiba.
Ubwisanzure bw'itangazamakuru
ni ngombwa.
Claude Ganza munyamagana,
Roger Urikaneza Nairobi,
Juje Clave ni inkuru Kigali,
Asunta Kabuyi ijya Amerika,
Badatse Ngabo
akabagira ubusa ijya Amerika,
Stokre Mutijima
Veniste Shimimana ijya Amerika Londres.
Ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru
mu gitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na Radio Ijwi rya Amerika.
Ndabasuhuje mwe mwese muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika, by'umwihariko inshuti z'ikiganiro cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Uyu munsi turatangira uruhererekane rw'ibiganiro tuzareberamo hamwe uburyo bunyuranye ubwisanzure bw'itangazamakuru bubangamirwa, inzira zikoreshwa, uko watahura ko igikorwa runaka ari byo kigamije, kabone n'ubwo byaba bidahita bigaragara uko, ndetse n'ingaruka za bene ibyo bikorwa ku itangazamakuru muri rusange. Tuziyambaza kandi abahanga mu by'amategeko no mu by'itangazamakuru badufashe gusesengura iyo migenzereze n'uburyo umunyamakuru uyasabwa cyangwa abayumva bakwitwara mu gihe bahuye n'icyo kibazo. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Niyongere mbayikaze muri icyo kiganiro ndere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko narimbabwiye mu kanya rekambanze mbagezeho inkuru z'ingenzi zavuzwe ku bwisanzure bw'itangazamakuru muri icyo cyumweru. Abanyamakuru bakorera muri leta ya Somaliland itemewe n'amahanga barasaba ko hakurikizwa amategeko mu gihe bakomeje guhohoterwa n'ubutegetsi bavutswe uburenganzira bwo gukora akazi kabo no kuvuga ibyo batekereza. Abavuganye n'ijwi rya Amerika baremeza ko bahigwa bukware bagafatwa bagafungwa mu buryo budakurikije amategeko. Muri iki cyumweru turangiza icyegeranyo cyasohowe n'ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa muntu muri Somaliland kivuga ko uyu mwaka abantu 88 batawe muri yombi bazira kuvuga ibitekerezo byabo. 29 muri bo ni abanyamakuru. Muri uyu mwaka kandi hafunzwe ibitangazamakuru 4 muri icyo gihugu. Indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru ni y'Uburusiya, ko Perezida Vladimir Putin w'icyo gihugu yashyize umukono ku mushinga w'itegeko rivuguruye ryari risanzwe ryerekeye ifatwa ry'ibinyamakuru bimwe byo mu Burusiya nk'ibikorera akazi k'ubutasi ibihugu bikomokamo. Abaharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru bafashe iryo vugururwa nk'intambwe ikomeye mu kubuza itangazamakuru kwisanzura, dore ko iryo tegeko rivuga ko ryemerera leta kuba yafunga imbuga za internet ibyo bitangazamakuru bikoreraho igihe cyose ishakiye. Rinategeka kandi ko ibyo bitangazamakuru bigaragaza ingano n'isoko y'ingengo y'imari yabyo. Abaharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru banenze cyane iryo tegeko, bavuga ko ryinjije Uburusiya mu cyo bise ibihe by'umwijima ku byerekeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Dusubiye rero ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ni gute uburenganzira bwa muntu bwo gutanga no guhabwa amakuru bubangamirwa. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru rivuga ko uburenganzira bushobora kubangamirwa kenshi ariko bidakunze kumenyekana. Rivuga ko hari uburyo bunyuranye usanga imenyekana ry'amakuru ritambamirwa cyangwa akagirwa ibanga n'inzego zimwe na zimwe zigamije gukumira itangazwa ryayo. Ryemeza ko hari n'imigenzere zinyuranye igamije guhisura amakuru yatambutse kugira ngo yumvikane mu buryo ababigiramo uruhare bifuza. Ubwo buryo uko ari bubiri bwose bugira ingaruka ku makuru cyangwa ku munyamakuru yatangaza, kuko nk'uko byemezwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru, gutambamira umunyamakuru umwe mu kazi bihwanye no gutambamira uburenganzira bwa rubanda bwo kumenya. Inzira ya mbere rero ikoreshwa muri ubwo buryo ni ugukangisha igitangazamakuru cyangwa umunyamakuru bwe kuregwa mu rukiko. Abakoresha uburyo bakangisha umunyamakuru uwayatanze cyangwa igitangazamakuru cyatangaje kujyanwa mu rukiko. Hakurikijwe amategeko agenga itangazamakuru, akenshi hari n'igihe bene ibyo bikangisho nta ngingo zifatika zishingiye ku mategeko biba bifite zituma bishobora kwakirwa n'urukiko. Gusa ku rundi ruhande binabangamira ubwisanzure bwo gutangaza amakuru, kuko hari igihe igitangazamakuru cyangwa umunyamakuru ubwe nta buryo bafite bwo kwiregura mu rukiko cyangwa kugaragaza ingingo zishingiye ku mategeko zimurengera. Ibimenyetso bibanziriza ipfukirana ry'itangazamakuru rinyuze muri ubu buryo bigaragazwa hanini no kubanza kwimana amakuru, gukangisha ko hatangwa ibirego byo gusebanya no kwivanga mu buzima bwite, ndetse no gutera ubwoba abatanga amakuru no kubategeka kwitaba urukiko. Ibi bifite izihe ngaruka ku bwisanzure bw'itangazamakuru? Ingaruka ya mbere nuko habaho gutinda kwa zimwe mu nkuru cyangwa ntizisohoke kubera ko nta makuru ahagije abazitara babona. Indi ngaruka nuko bituma rubanda rugira ubwoba bwo kuvugana n'itangazamakuru, bityo amakuru amwe akabura, ubwo bwisanzure bukaba burapfukiranwe. Bituma kandi hari bamwe muri rubanda bumva ko gutanga amakuru ari ibintu badafitiye uburenganzira cyangwa se bidakunzwe na benshi. Iyo byagenze gutyo, uburenganzira bwo kumenya no gutanga amakuru ntibuba bwahungabanye ku munyamakuru gusa, ahubwo no kuri rubanda biba byagenze uko.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu Kinyarwanda. Arakoze Jeffrey Mutagoma ku kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru aje kudushikiriza. Abandi dushimiye ni mwebwe mwafasha akanya mukatwumviriza. Yakoze Fatuma Limasi Kalala niwe yegeranije amajwi, muhinda bw'ivyumundi bari kumwe yari Ingenieur Patrick Diani Nahazwe mumva kuri micro. Ku izina rya bagenzi banje ndabifurize kubandanya muranirwa mu vyo murimwo, murare aharyana ahataryana harari umwansi, mugira ijoro ryiza mubanye.